Umucamanza w'igisata c'iyungururizo muri sentare nkuru y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yasomye urubanza yagize ati mu bubasha duhabwa n'amategeko dutegetse ko sentare isubiramwo urubanza rwose guhera mu mizi. Yongeye ati habwirizwa gusuzumwa neza ko sentare yubahiriza ibyizwa shingiro mu Burundi yaho nyanze canke itaho nyanze amategeko agenga umuryango wa Afrika y'ubuseruko mu guha uburenganzira umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza wo kwitoza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu. Naba ariko bumviriza urwo rubanza batari benshi abari bahari baciye barabana mu maso biboneka ko basa n'abatangaye. Intango ya byose ni urubanza rwashingishijwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu imbere y'uko amatora aba mu Burundi. Hitwaye amashirahamwe yigenga abicishije mu runani rwayo mu karere East African Civil Society Organizations Forum n'ayandi nk'urunani rw'abashingwamanza muri Afrika Union Pan-African des Avocats yatanze ibirego muri sentare nkuru y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko avuga ko ukwitoza k'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza kutisunze amategeko. Mu rubanza rwa mbere iyo sentare yavuze ko atabubasha ifise bwo gusubiramwo ingingo zafashwe n'amasentare y'imbere mu gihugu nka sentare y'u Burundi yubahiriza ibwirizwa shingiro. Ico nico catumye bunguruza urubanza mu gisata c'iyungururizo. Uruhande rw'abitwaje barashima iyo ngingo yasomwe. Naho atariho yarari Maitre Dieudonné Bashirayishize yavuganye n'ijwi rya Amerika ku buhinga bw'ingurukana bumenyi.
N'akanyamuneza rero ku bantu bari bagomvye kukuri kuvugwa naho tutiteze yuko ari sentare izoza guhagarika ibiriko biraba mu Burundi. Ico gihe abyitwaye bakaba baragaragaza neza ko kubona umukuru w'igihugu yamaze kubuzwa n'inama nshingamateka kugerageza guhindura ibwirizwa nshingiro no kwishyiraho ku nguvu abikora inama nshingamateka yabo imubujije agatera ubwoba abacamanza bamwe no guhunga bagahunga. Ico gihe bari bagerageje kwerekana ko biteye kubiri n'amategeko ku Burundi bwateye kumukono mu kwinjira mu muryango wa Afrika y'ubuseruko, ariko iyo sentare ikavuga ngo ntifise ububasha bwo gusubiramwo imanza zaciwe na Cour constitutionnelle y'u Burundi. Sentare ngo ijejwe kubahiriza ibwirizwa nshingiro ni ikintu rero gihambaye kubona bavuze bati subiramwo ahubwo ubwo rubanza mu gwige. Muri make rero ubutungane naho buteba burateba bukaboneka.
N'uruhande ruserukira leta siho gwari. Yamara ijwi rya Amerika ryakuye Maitre Nestor Kayobera aburanira leta y'u Burundi muri urwo rubanza. Kayobera yatwengejwe n'iyo ngingo ati sanze n'ibwirizwa shingiro perezida Petero Nkurunziza ryagirizwa ko yarenze ryarahindutse.
Kuri je nibaza ko ni yo bari nk'inkinamico kubera yuko gusubira mu rubanza uvuga yuko bijanye na manda ya 2015 na manda ya nyishobora mukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ya 2015 avuga ko itakurije amategeko cyangwa kuje amategeko rugajorusha rushingishwa kumbe nko mu 2019 cyangwa 2020 uvuga ko bijanye na manda ya 2015 kwibwizwa shingiro rya 2015 kumburira izo bajyana ahindutse mu minsi mikenyi izo bari nk'inamico. Uruzwa n'urubanza kumbure abanyeshuri bo muri kaminuza bazohora baje gusoma fetezo kimaza aheze
n'amashami yigenga yitwaje aremeza ko iyo ngingo ataco igikiza. Bashira yishize ati naho ije ibintu byaramaze kuyangara n'ingira kamaro
nuko urubanza ruje ruteba ibintu byarayangaye Burundi. Ico gihe muri 2015 twagira tuti nabanze hafatwa ingingo zo guhagarika aya matora y'irementanya inganda ntizibandanye zisasikwa none murabona ubuhoho tugeze kure n'amasezerano yarusha umuntu yavuga ati niyo yahonyanzwe urabona ubu bariko barayahamba bije biteba. Ariko kumbure abaserukira ibihugu byo muri Afrika y'ubuseruko Afrika muri rusangi twibaza kugo rubanza ruzobe wugurura amaso bakabona ko bariko birengagiza ihonyangwa ry'amategeko rikabije kandi biko rikubirikirwa n'ibyaha bihambaye biko bitozwa ko n'amasenari mpuzamakungu.
Ku ruhande rwa leta naho Kayobera yamenyesheje ko iyo ngingo atacivuze kuko yerekeye ibintu vyataye igihe.
Aho ndaze ko atangwana nimwe dufise twe nk'abonana na leta zizo ari imanzi ya yeniti n'ibwizo shingiro rya kera ritarahinduka ibyo byose tuzobimenya mu ndwi zako turazi ko hari bishasha bigiye kuba ku murazi yuko n'ibwizo shingiro rihinyanyiwe neza riheze gutogwa cyane rwose n'abenegihugu. Twe tubaba dushima yuko tuvuga kuti imanza z'inkinamico zishobora kuba ariko tubaze ko yose ntamazi zinkiramisho yoca
ningingo ndende igizwe n'impapuro 45 isomwe inyuma y'amatora y'ibwirizwa shingiro rya kera ayo matora nayo akirimwe impari n'imanza mu masentare nayashikanye Petero Nkurunziza ku ntebe y'umukuru w'igihugu ku bice birenga 69% ku ijana mu mwaka w'2015 naho abatavuga rumwe nawe bakigiyamiriza Pierre Clavier Niyonkuru yarusha ku bwije bya Amerika.